CNDD-FDD, 64,99%, Iprona, 1,03%,
Unitia Flavia Kazero Semu, wa Senigi, Harikato Onagura, kwa baro imatora, vige ngani miga mge, baro shanijwe. Umukandida umugamburi kumutega sisende defde deje, ni hale vahista ndaishimi yenu, wazimbele, muyu mkulu wiki hugu. Afisama jumi nongi tatu numunani kujana, nibi che minongi nubi na bibiri, akaba yato we naba nubagera, kumilioni zitatu, yuhumbi minongi munani na bibiri, na majanabili na chumi. Umukuli kidani ya gatongo wasa, umugamge senere, afisibi che minongi nubi na kujana, nuduche chumi ni chenda, akaba yato we naba nyagi hugu, umulioni, nibi humbi minongi munani na bine, na majanindui na chumi na babiri. Umugambwe w'abadasigana y'iprona uza mu kibanza cha gatatu ukawaronse gice kimwe n'uduce 33% abawutoye bakaba ari 73,000 353. Abandi bakandida bose bane basigaye bafize ibice biri hejuru y'ubusa ariko bidashika kuri kimwe. Amatora yitabiriwe ku bice 87% n'ibice 71% ku Barundi, imiliyoni 4,484,000 9,298 batoye. Abari bariyandikije bose hamwe ni 5,530,318. Abashinga amateka mugambo uri ku butegetsi naho nyene ni ufise benshi kurusha indi migambwe. Waronse 72, Seneri tahukana 27, nayo iprona yarogojwe umwe rudende. Umukuru wa Seni imbere yo gushikiriza ibitigiri vyerekana uko amatora yagenze yabanje kugira abashimiye.
Mu rwiseni urakenguruka kandi uremeza ko uruhara rwa leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa. Twoshimira kandi imigambwe kukungene kuva mu ntango yakereye cyane ano matora maze ikitaba igihe cyose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza. Turayiteye intege birerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cacu iri kwishinga imizi uko bukeye uko bwije. Abandi twokwemeza ko batanze intererano iboneka na mashira hamwe yigenga hamwe na mashengero. Turabashimira cyane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abene gihugu mu ntumbero yo kugira abaje mu matora batekanye. Birinda kujana nyabahururu bazi gusobanura icyatsi nururo batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abene gihugu. Turashimira kandi bene wacu mva makungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza cy'ingwara cyabujije ingendo mu makungu mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda. Mwabaye ivyabona by'igikorwa abarundi baranguye murabivuga uko mwabibonye. Mubwira abandi ko Burundi buriko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije.
Naya matora leta n'abanyagihugu bari bo bihararanze mu kuyategura, abaseruka ibihugu vyabo mu Burundi bari bagiye mu birori by'uyu munsi vyabereye mu hoteli iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Kubwira ibitegeko by'ubwoko bikwire mu nama nshinga amateka nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga, hategerezwa kuzokongerwamwo abandi bashinga amateka 21 bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatwa batatu. Imigambwe ya iprona sende defdede na senere nizoje hamwe kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo ibatora abo batutsi. Agatongo wasa yarasanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka n'ubu yatowe mu bashinga amateka cyo kimwe na Gaston Sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.